dusangire ijambo dusangire ijambo
mwamtse nshuti mwese mukunda kiganiro dusangire ijambo ikiganiro cyo munsi kinja kwibanda cyane cyane ku matora yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu itariki 2 ukwezi kwa gatano mu kiganiro rero turasakanya muneza ko kubamenyesha ko turi kumwe n'abashinyantahe batatu bakurikiranye hafi amatora mu Burundi turi kumwe na Emmanuel babinyekane akaba ari mu banyagihugu bari mu Burundi yatoyi yagiye muri ico gikorwa cyo gutora turi kumwe kandi na Ildefonse Rwema akaba ari umwe mu Barundi bari bagerageje kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti ciwe cy'umuntu yigenga turi kumwe kandi na Sylvice Nkurikiye akaba ari mu ishyirahamwe On Europe ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere yayo hagati yayo eka n'inyuma yayo bashinga nta mwese mwakoze kuba mwitabye ikiganiro areka rero dutangurire cyane cyane ku mushinga nta Sylvice Nkurikiye akurikiranye ayo matora nk'uko byatangajwe mu binyamakuru bitandukanye byo mu Burundi eka n'ukuntu ibihugu bitari bike bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka harimo n'ububirigi byashimye cyane ukuntu abanyagihugu bitavye ayo matora Sylvice mutubwire imbere yuko amatora aba hariho amakenga ko abanyagihugu badashobora kwita abacanke bashobora kugenda ari bake kubwo ubwoba ayo matora mwebwe mwishyira mu ryanyu mwayabonye gute
murakoze ku mujyambo bwa mbere mbanje gushimira umwege mwadutumiye kubyerekeye rero ingene amatora yagenze bwa mbere twashimira abenegihugu kubera barayitabye ku bwinshi ku buryo duhera saa 10 y'ijoro hari habereye abamaze gutonda ubuzu bw'amatora hanyuma bakaba bagiye gutonda umutekano ntangere nta mutumikano wahabaye umutekano wari wose hose ku buzu bw'amatora aho twari twagiye n'aho twari twarumvise abayobozi bacu batubwiye ko umutekano wari wose hanyuma amatora mu bisanzwe yaragenze neza ko ahantu hose hariho abagerageje kugira ngo bahungabanye umutekano ariko mirongo mariko baratora ariho inzego z'umutekano zari zihari turabyifashemo neza ku buryo amatora yagenze neza nta mishyamirano ntaki bose bacuye umutekano ntangere
yego mbe namwe Emmanuel bamenyekane murashaka kutubwira ubwa mbere na mbere aho mwatoreye eka n'ukuntu ibintu byari byifashe aho mwatoreye turagaruka kuri icyo kibazo cy'ukuntu abanyagihugu bitavye amatora ari benshi nacyo nyine mugire mu gice hirya no hino
egome murakoze nacyo komeje ijambo mu bisanzwe cyasanzwe ndangurira imirimo yanjye n'icyo cyose injumbura mugabo kugiye cy'amatora na niyandikije mu ntara ya Cibitoki neza na neza muri komine Mabayi zone Buhoro nicyo gituma ku munsi w'amatora nazindutse nduga njayo hanyuma twaciye hose twasanze abantu batonze ku mashure ku masantre y'abariko baratorera kabone nyine ko ari benshi kandi batonze mu mutekano udasanzwe kenshi na kenshi aho twaciye twasanze no muri kino gihe cy'uyu mugera wa coronavirusi abantu bari batandukanye neza ugasanga bashyizeho n'indobo z'ugukaraba hamwe n'isabune mu nce make rero urumva naragize ibirometero birenga ijana ngiye gutorera mu ntara mvukamo twasanze abanyagihugu benshi bitabye kandi mu nzira twaciyemo wari umutekano ntangere hanyuma dusanga naho dutorera abantu bari bazindutse hakiri kare nashyitseyo kuragiye boro boro mu masaa yine nsanga hari abantu benshi bamaze gutora mugari harikira abandi batonze byari bimeze neza cyane rwose
yego be Ildefonse Rugema aho muri mu Bwongereza mwari mwakurikiranye amakuru avuga ko hari amakenga menshi cyane rwose ku byerekeye amatora cyane cyane ku byerekeye umutekano turagusaba mu kanya kari imbere ugire icyo tubwiye ku kuntu byagenze igihe mwariko murashaka kwitoza mwariko mushaka kuja ku rutonde rwabo higanwa ariko imbere yaho mutubwire aho amatora abereye akaba mu mutekano byarabatangaje mubonye ko makuru yavugwa kare eka yavugwa harimo amakenga menshi cyane cyane ku byerekeye umutekano
ego murakoze ego ko twabyumvise kuko murazi neza yuko ku munsi w'itora harabaye ingorane kuba ari hanze kugira babikurikirane isaha ku isaha kubera imbuga ngurukana bumenyi ibintu byo guhanahana amakuru kuri telefone nka WhatsApp byari byahagaze. Urumva rero twe ntitwabikurikiranye neza cyane, ariko ibyo twagiye turaronka buke buke twarumvise n'ukuri ko biri kubigenda mu mutekano. Ariko ntihari habuze utunenge, twarumvise yuko hari bamwe bariko baraburagizwa gutora kubera gushamirana abari cyane cyane mu migambwe iri imbere. Ibyo rero nibyo byadutera amakenga, tukibaza yuko hashobora kuvamwo igishobora gutuma amatora adurumbana. Ariko muri rusange twarumvise ko byagenze neza. Tukizera rero yuko abanyagihugu nabo nyene batoye neza, kuko bagiye babifitiye ishaka. Umuntu aravye ingene abanyagihugu batoye muri aya matora, urabona yuko batoye babinyotewe ku mutima, kandi nibwo uburenganzira bari bahawe. Kubera uburenganzira bahabwa n'igihugu bahabwa mu buzima bw'igihugu bwo gutora, urumva rero kurangurura uwo murimo si n'ibintu bihimbaye kuri benshi.
Kiri kuri wowe nyene mushyira defense Rugema, mwari mwagiye mu Burundi kugerageza kuja ku rutonde rw'abategetsi bo kwitoza muri ayo matora, ibyo bintu ntibyashobotse mu ncamake, mu majambo make ikintu mubona mwogira kugira ngo muzoje ku rutonde mu yindi myaka iri imbere, ikintu mutashoboye gushira imbere eka tashimishije umurwi ujeje gutunganya amatora nk'iki?
Ego twebwe twabyifuje cyane, kuko nibyo nyine n'ikindi umurundi wese afitiye uburenganzira ubona ufise ubushobozi canke cy'icyumviro ubona tutuma abarundi tugira akarusho mu mibano, muri politike, mu buzima bw'igihugu. Umurundi wese arabifitiye uburenganzira. Jewe rero nagiye mu Burundi kwitoza, murumva ko nagiye mu Burundi mva hanze kwitoza kugira nde kwitoza mu kibanza mugiyenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ahanini rero iciyumviro nk'ico si ikintu umuntu yadukana ku munsi, ni ibintu byari bijanye n'ibyo twari tumazemo imyaka myinshi dushira imbere cyane. Yuko burya ku bijyanye n'ingorane zihitiye mu Burundi, ingorane zijanye n'amacakubiri y'ubwoko, amacakubiri ya politike, bituma abarundi tuma dusubira inyuma kugira turabico twoshikiriza abarundi kugira turabe yuko cyane cyane twova mu izo ngorane zo kutumvikana bivuye ku izo mvo z'amacakubiri y'amoko.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Nduva ko mwari mwese ku rutonde turakirira kwako mu gice hirya no hino n'abashinganahe turi kumwe, ikibazo cyama gituma abarundi basubira inyuma uko imyaka baratera imbere, intambwe imwe bagasubira inyuma izina ntambwe nka zibiri, kubera icyo kibazo nkora mutima cy'amoko turakigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko nashaka ngaruke ku mushinganahe Sulfice atubwire utunenge iyo barabonye matora, kuko ngo nta nyambo ibura gahonze.
Murakoze. Nko mubivuze nta nyambo ibura gahonze. Amatora kubyukuri yagenze neza. Gusa hariho hamwe wasanga hariho abashaka burumbana kugira ngo amatora ntagende neza. Abo nabo ugasanga abantu bashaka kwishyira imbere kubyerekeye cyane cyane imigambwe barimo. Hariho abo mwumvise imodoka yarimo imenyekamakuru, nyuma barabonye yuko niyo modoka ashobora kuba harimo, bararabye ahantu yari ari, babonye yuko hariho ikigwanisho carimo, nguyo ntawe arazi intumbero yari afise. Hanyuma rero hariho n'ahandi basanga bariko barashaka kugurumbanya kugira ngo amatora ntagende neza. Mugabo utwo tuntu twasanze ari utuntu dutoya atanakimwe dushobora konona ko muri rusange abenegihugu batoye umutekano nta ngere kanaho isaha ya saa kumi yari yagenwe mu kirangaminsi cya seni yuko ariho bagaca hagarika bagaca batangura guharura amajwi. Henshi iyo saha yarubahirijwe, kiretse hamwe yongeye iminota kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuba bari batoye.
Emmanuel bamenyekane utunenge mwaba mwarabonye muri aya matora n'utuwe
bo twebwe ko twatoreye bo bwa mbere nuko ari amatora twa twayiteguriye ko yaje tuyipfuza dukeneye gutanga icyumviro cyacu kugene two kwitorera abo turongora icyo twa twabonye rero kandi twabonye no ku kibuga nuko twasanze amatora yaragoye cyane rwose kuko twagize amatora atatu icyarimwe ukadusanga rero nko ku bantu bageze mu zabukuru byari gushobora kubagora bijya byukwiriye gutora ahantu amakarata atatu yose njyewe nicyo nyamukuru nabonye ko yaba ryari itora rimwe ry'ukwa ryonyine nibaza ko byari korohera cyane cyane abantu bari mu zabukuru uretse icyo nta kindi kinini mbona novuga ni cyari gikomeye cyoba cyarate umuntu yonegura mu kugene bari bayatunganije niko mbona muri rusange aya matora n'ukuri yayateguwe neza barashyizeho abantu aho abantu batorera ahantu henshi ushikaho utaho wari gusanga abantu bagundanye ari benshi cyane rwose
Idefonse Rwema amatora yabaye mu mutekano eka yaritabwe n'abanyagihugu benshi ariko ubwo ntiyabuze utunenge duga ku ijambo
ego utunenge ntitubuze kandi ibyo byaravuzwe kandi niko ibisa nuko byagenze kuko ego cyane cyane mu mpera y'amatora izo byarabaye nuko abari bajejwe kugenzura amatora cyane cyane abo bitarera abamandateri n'aba bari baba mu migambi itandukanye yuko baba baragize intambamyi bamwe bakababuza kuguma mu bibanza by'amatora kugira bakurikirane ugasanga rero ibyo byo byarateye umudugararo gatoya kubera hari ababihaye ububasha bwo kwirukana abandi ibyo rero nibaza yuko byaravuzwe cyane nibaza yuko ibyo byateye amakenga batari bake bigatuma n'ibiharuro byatangiye kuza birasohoka bisohoka mu nzira itazwi mu nzira itavuye mu babijejwe ibyo rero twibaza yuko ibyo bifatanije abahurijwe kugenzura amatora mu bari babijejwe babibuzwa hanyuma bakabibuzwa n'abatabifitiye ububasha ibyo rero twibaza yuko byatumye haba ikintu gitumvikana neza amatora yari kuragenda neza ibyo rero nibyo n'ubu abantu baguma bibaza ati mbega ibiharuro biriko birasohoka nibyo tubyemere cyangwa turindiriye ibiharuro bizosohoka nyakuri bizova mu mugwi ujejwe gutegura amatora
icyo ni ikibazo tuhava tugaruka ko ariko Idefonse Rwema yashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko hokogwa ibishobotse byose kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibatere intambwe imbere ngo basubire intambwe zibiri inyuma mushyiranahe Sylvice nkurikiye ibintu mubona abanyapolitike kandi abanyagihugu ku bwabo bokora kugira ngo Burundi bugume butera imbere nk'umuzinga niki
kugira ngo wende bugutera imbere intambwe iraboneka idemokrasi iraboneka yuko Burundi biri kubatera imbere mu bwigenge cyane cyane nk'ibyo bitegura amatora kuko yarabonetse yuko mu gihe bari kubatora bose batora mu mutekano nta ngere nta mishyamirano bigeze ihaba bikaba byerekana yuko by'ukuri umwe wese yaragiye afite ikintu kimujyanye gutora indongozi zo murongora n'amatora rero ntambwe rero Burundi bugezweho niyo twaguma twifuza yuko yoshinga imizi abanyapolitike bakamenya umwe wese migambi yashize imbere cyane cyane iyo yeretse abenegihugu kugira ngo bashobore kumutora tubaza rero yuko ni intambwe ikomeye n'aya matora na cyane cyane mbona yuko aya matora yayoroshye kubera ko amatora yabereye rimwe atari atatu y'igutora umukuru w'igihugu abajyanama ba komine hamwe n'abashingamateka ayo matora rero ngira nacyo gituma usanga gushika ubu uya hari ibiharuro bishyika bikebye kubera ko byasaba umwanya munini kugira ngo abiharure hanyuma ugasanga hariho n'ahantu hari amabiro de vote tuzi ko amatora wasanga turi kure ugaca usanga nibyo barinda gutwara mutwe gushyika kuri komine aho umugezi uje gugenda muri komine ukorera
yego
ari na cyo gituma nibaza yuko ibiharo byinshi byatuye rero ni intambwe ikomeye two kwishimira mu Burundi ariyo abanyepolitike na cyane cyane bashyira imbere hanyuma namba hariho tunenge kugira ngo bakitwa kwasogwe n'andi matora azakurikira.
Ego Emmanuel bamenyekane nkuko umushana hi defense rw'imaye bivuze ikibazo cindyane za moko caratumye Burundi buguma butera inyuma eka ni kibazo cagiye kiraza mu myaka itandukanye uko imyaka 5 10 heze abarundi gacasubira inyuma kubera ico kibazo ca moko abarundi eka n'abarongozi babo bokora iki kugira ico kibazo kibe umuzira mu Burundi bashobora gutera imbere umuzinga
mu bisanzwe mu gihugu cacu ubu ndabona yuko ingendo ya demokrasi iri kiratsimbatara turabye ukugene kuva tugira amasezerano y'Arusha mu 2002 twagumye dukurikirana buri myaka 5 tugatunganya amatora akagenda neza kandi muri ayo matora hari ibintu byinshi bakurikiza kugira tugume twisunze amasezerano y'Arusha. Muri ibyo bintu ibyo twakurikiza harimwo byo kubahiriza ibiharuro by'amoko abantu n'abatutsi, harimwo n'ibiharuro byerekeye igitsina gushyiramo icya gatatu cy'abana rugo mu nzego zose. N'ubu rero urabona yuko intonde zose z'abatorwa uretse ikibazo cy'umukuru w'igihugu ari kimwe gusa ariko kuzira impande zose urabona yuko bagiye bubahiriza ibyo bitigiri by'amoko n'iby'imitsima. Hanyuma ukabona yuko abarundi bitavye amatora batidogera abantu bashyizwe kuri izo ntonde, jewe ku bwanje ndabona yuko ikibazo cy'ubwoko kiriko kirava mu nzira mu gihugu cacu.
Idefense rw'Ima mwebwe mwashaka guhiganwa cyane cyane mushimikira kuri icyo kibazo cy'amoko mu Burundi eka ikibazo gisa n'icyari cyarabaye ndanse n'ubu kitararangira cyane rwose mu majambo make cyane rwose ibintu byo gukorwa kugira ngo abarundi icyo kibazo bagishe ku ruhande bafate inzira y'iterambere rirama hoko gwiki imigambi yo bihe abarundi bakora iki abategetsi bakora iki.
Egume murakoze ubwa mbere mwari mwambajije giye ko nari ni na sisubundi kugira nitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugabo bikabisa nuko ntakwije ibyangombwa. Aha rero nagomba mbanze mvuge yuko izo bintu z'amoko ibintu bya macakubiri ya politike canke ibindi cyane cyane mu ngorane nshasha turimwo zatumye abarundi bahunga. Hari ikintu ikindi kintu gisa n'icyadutse kigomba kuba nkikumira ikumirana turetse ibyo z'amoko na jewe nangiwe muri ubwo buryo ni ukuvuga nagirijwe bavuga yuko mfise ubwenegihugu bubiri aricyo bituma nangiwe ariko ibwirizwa shingiro riravyemeza neza yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kugira ubwenegihugu bubiri. Urumva rero byose nobirandira ko jewe mbona yuko narenganijwe nari gushobora gushikiriza icyumviro n'abandi nkashika imbere y'abanyagihugu nkashikiriza icyumviro mfise. Icyo cyumviro mfise nagomba gushikiriza abanyagihugu ni ku byerekeye ibyo bintu izo ngorane ubundi buhitiyemo kwari kugira dushikirize abarundi turabe umuzi w'ingorane turimo kugira turabe ingene twobivamwo burundu abarundi tukarabana nk'abarundi ntidusubire kurabana mu butandukane bwacu bw'amoko. Atanafise n'insiguro nziza yuko abarundi burya tugabuwe mu moko tuvugura ururimi rumwe dusangiye imico n'akaranga dusangiye intara hanyuma dusangiye igihugu. Murumva neza kuvuga ubwoko budafise insiguro itomoye si ukuvuga yuko intwaro y'ubwami yera derere sinoza ngaho ngo ndabisigure gutyo. Mugabo nta murundi yari bwahunge igihugu ciwe nta murundi yari bwicwe azira ubwoko bwiwe ku ntwaro y'ubwami. Umugani wa Rudoviko rwa Gasore harabaye amatora ya mbere mu 1661 ariko uwahiganwa nk'umukuru w'umugambwe yaba umushikirangoma wa mbere umushikiranganji wa mbere kuko haba hari umwami ari hejuru y'imigambwe ari hejuru y'intara n'ibindi ni ukuvuga yuko yari umuhuza aguma hejuru. Ibintu biriko birabubu rero turavye iyo demokrasi kuri Repubulika ni uko imigambwe irahiganwa mugabo ntawe hejuru y'imigambwe nta rwego rukuru
icyo
abanyagihugu ntibampaye umwanya ngo tuje imbere yabo tubisigure bavyumve babone yuko burya ibi by'imigambwe guhiganwa hanyuma bakironderera inyishubo nyene bizoguma bitera ingorane.
Tugarutse rero ku matora bayi ku munsi wa gatatu mu shingantahe Sulpice Nkurikiye muri iki gihe Barundi barindiriye ibizova mu matora hariho ibintu bimeze nk'uruhagarara ika makuru atangazwa ya ibiharuro bimeze gushikirizwa ntituramenya ko ivyo biharuro bishikirizwa n'ababifitiye uburenganzira ikintu Abarundi bakora muri iki gihe kugira ngo ibyo byose bitangazwa ivyavuye mu matora icese bitaratangazwa icese n'umurwi ujeje utunganya amatora ikintu Abarundi bokora muri iki gihe kugira ngo ivyo byose bitangazwa ntibice ivutu abantu n'ibi
dufite ubuya ico twasaba abenegihugu Abarundi nuko borindira ababijeje mu bigenga b'igihugu byeje gutunganya amatora ni batororokanye ibiharuro biri mu ntara yavuye na komine mu maseti hanyuma barafite nyinshi bazoshikiriza ko ibiharuro byifata kibanza kurindira yuko ibiharuro byose batororokanya neza hanyuma baje kubishikiriza cyane cyane abitoje bazogira icyo bivuze ko ibiharuro mudushikirize ni byiza cyane nitubishimye hanyuma udashoboye kubishima naho amategeko arafise ingene abivuga vuga yuko utadushimye aca agira icegeranyo kibitamushimishije hanyuma agaca yitura iri byashingiro iri byashingiro rero bigaca biraba by'ukuri ko ibyo umuntu ariko aravuga ari ishingiro.
Ego me tukiri kuri wewe nyene Sulfice Nkurikiye umushyana defense rugema yabaje ikibazo niba bariko ratangaza ibyavuye mu matora haba makomine babifitiye uburenganzira amatwi yadusomira urunani rw'amenyesha makuru rushora kuba rwarashikirije ibiharuro bimwe bimwe abo bantu bose batangaza ibiharuro bafitiye uburenganzira ndatse ku mukorana murabira hafi ibera mu matora duga kwijambo mu kanya gato cyane gose amasoko n'amakira
kuba ariko barerekana ibyo babona byavuye mu buryo bw'amatora amwe n'ibyo ariko baraharura ku makomine ariyo ku masesi ni mu bigenga biri gutegura amatora mu makomine mugabo mu bisanzwe abamenyesha makuru nta burenganzira bafite gushikiriza ibiharuro yaguye mu matora ufise uburenganzira wonyene mu bihugu wigenga endi ariyo ufise uburenganzira bwo gushikiriza ibyavuye mu matora ari nacyo gituma twotwenyenya amatukarindira by'umugu w'igihugu wigenga ufise uburenganzira bwo gushikiriza ibyavuye mu matora.
Mushyanahe Emmanuel babenyekane Abarundi bokora iki abanyapolitike bokora iki muri iki gihe hari eka abantu bose barindiriye izova amatora na urya ko hariho ibiharuro bimwe bimwe bikoratangazwa ikintu Abarundi bokora kugira ngo hagume umutekano mu Burundi ni nk'ibihe dugakwijamo
nuko cyo nari nabamenyeshije mu bisanzwe naje mu kino cyaniro nk'umuntu agiye gutora jewe kubwanje nabona umenga byari byoroshe yuko twarashika ukabona ko bavuze ko amaze gutora abantu ijana na 150 urumva hama kuri santi imwe gutora nta bantu barenga igihumbi n'amajana nkangahe bahatorera. Ubwanjye nari nzi ko amatora ashobora guca tumenyeshwa ibiharuro mu masaha makeya akurikira muga mu nyuma numvise kugina bagiye babisigura cyane cyane umukuru wa seni Dr Pierre Claver Cadrice yaratanze uburenganzira kuko amatora yamaze kwemezwa ku rwego rwa komine na sesi ko abanyamakuru bashobora kuyatangaza. Amatora yamaze kwemezwa, amanota yamaze kwemezwa ku rwego rw'intara na sesi abamenyeshamakuru bashobora kuyatangaza. Jyewe nibaza ko ahubwo byadufashije kubona yuko byatumye dukurikirana buri munsi amajwi ukugene ariko aregeranywa rwego rwo kugitumba no kugwego kwa komine utwatugeze rwego rw'intara ahubwo nibyo byotumye byatumye ahubwo ababuka yuko barindira ko byose bizoshika ku rwego rw'igihugu ngo bizotangazwe n'umugwi ucetwa amatora ku wa mbere cyangwa kwa kabiri urumva no muri ino mico yacu abarundi dusanzwe tumenyeye ibihuha hari abo uzosanga baramaze kwababuka
iyo
nibadakorera ishyirahamwe ry'amaradi ryagirayo irabitumenyesha buri munsi buri saha buri ntara aho babigezeje byatumye umurundi umwe wese amenya ibiriko biraba mu gihugu amenya aho agiye gutorera kugira ibintu byagenze amenya kugira yitegure n'umutima wiwe n'umubiri wiwe kugira azokwakire
ava
mu matora iteranye imperuka
mushyantahe idafansa rugema abarundi bakora iki muri iki gihe barindiriye bizova mu matora uruhagarara rurashaka kwiyongera mu gihe hutangazwa amakuru ugasanga ayo makuru siyo ikintu abarundi bakwiye gukora muri iki gihe nike
ego icyo twohanura abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe turindiriye kumva inkuru y'imvaho kubyerekeye ibiharuro bivuye muri aya matora n'icyuko abanyagihugu baguma batekanye kandi ako kamo baragatewe n'abatari bake cyane cyane mu bitoje mu bibanza by'abakuru b'ibihugu baragerageje kuvuga ingene abanyagihugu kwifata nanje niyo mpamvu niyo nubaha nuko baguma mu mutekano hanyuma bakirinda cyane cyane abadasangiye imigambwe bakirinda gukoresha imvugo yo kubandanya bahiganwa amatora yarabaye ubu rero igisigaye kandi abantu batoye mu mutekano naho hagiye haraca mutwe tunenge mugabo bibaza rero yuko abanyagihugu muri iki gihe botekana ntibaterane amajambo ntibakoreshe imvugo y'ugusomborosanya hanyuma ibi tukabona yuko umugwi ushinzwe amatora nari wosenyi ari wo ubifitiye ububasha na izo nkuru twumva ziva naho data twumva amasesi yoba yararekuwe gutanga iyo nkuru byavuye mu matora twibaza yuko hari gutanga amakuru bihawe n'abanyamakuru hakaba no gutanga amakuru bivuye mu nzego nshingwantwaro nshatse kuvuga ngaha umwe cyangwa iki bakavuga ati biharuro dufite n'iyi mugabo ibyo nabyo nabo nyine nta bubasha bafitiye muri iki gihe tukaraba neza yuko amatora yogenda neza aha rero icyo nashaka gushimikira ko nuko twokwiga dufatiye ku ngorane twaciyemo cyane cyane ndabibwiye abanye politike barabe neza ingene ibizova mu matora bazovyakirana ubwitonzi batarinze kugumura ababashigikiye hanahariye aha rero nashatse kuvuga yuko umwe wese yoshira aho intara yashize ataguhiye imanga hanyuma icere kini mfise nuko abiyamamaje ku kibanza cy'umukuru w'igihugu muri iyo migambwe ibiri mikuru twibaza neza yuko bazokora bariko bakorera ku neza y'abanyagihugu bose impanuro twoha urwaruka rubashigikiye nuko babona yuko amatora n'inkingwano ya politiki urwaruka narwo hari urupfa gukurikira rutazi neza ibiriko biraba ugasanga bapfa gukurikira ntibarabe n'akazoza kabo ugasanga gukurikira imigambwe kenshi akazoza kabo ivyo rero tusavye ugwaruka bumvise ibivuye mu matora ntiruzo have ruja mu mabarabara kuvuga ati turavyemeye canke ntituvyemeye burindira abo banyepolitike bari imbere bakabishira imbere y'ubutungane imbere y'inzego zibishinzwe hanyuma ibintu bigaca mwumvikana
izo mpanuro nziza nizo turangirije ko ikiganiro cyacu dusangira ijambo cy'umunsi mushyantahe Defense Rugema ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni Radio Ijwi ry'Amerika mushyantahe Emmanuel bamenyekane turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni Radio Ijwi ry'Amerika nawe mushyantahe Sophie Nkurikiye turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni Radio Ijwi ry'Amerika turashimiye abanywanyi Radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose bakurikiranye ikiganiro turabifurije kandi amahoro n'umunsi mwiza aho muri hose mugire amahoro mutekane mutekanirwe mwakoze cyane rwose
dusangire ijambo